ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Turabaye bwa kecha nk'imwiriwe mwebwe muteze amatwi ikiganiro yaga ijini rya Emmanuel Grampe bahere ku nkuru y'umurongo ishyirahamwe haseri ryarafashije mu iyimbwa niyubakwa rya Nyabarega rusangi ripima imetero zitandatu z'uburebure imetero zine z'ubwaguke na zitandatu z'amaja efo umanuka hafi isoko ryakatanga mu kwikingira ingwara ziva ku mwanda nka korera. Icyo gikorwa kikaba cyatwaye indwi yose. Ni inkuru ya Mihari Cordonche dusomegwa mu Kirundi na Alexandre Bizimana.
Icyo gikorwa cyakozwe n'abarere communautaire babifashijwemo na HCR iyo yararusangi ripima imetero zitandatu z'uburebure zine z'ubugufi na zitandatu z'ubujahasi. HCR yimbishije iyo yarara guhera itariki 10 gushika itariki 16 Ntwarante 2019 mu isoko ya Katanga kugira ngo barinde ingwara nka korera yakunze kwibonekeza mu bantu bo muri iyo komine ya Katanga. Abadandaza bo muri iyo soko ndetse n'abakiriya b'abakongomani n'impunzi z'abarundi barashimira cyane HCR kuba yarimbishije iryo yarara rusangi kuko muri iryo soko hatakirangwa umwanda na mukeya.
Turashimiye kandi irindi shyirahamwe ry'abakuru ba HCR ku byerekeye n'isoko y'igatanga bagiye kutwimbira ishimu yo gashyize turatamye yarara kweri yarara isoko y'igatanga yariteranye agahinda cyane kubera hari ubucafu hari n'umwanda twahavuye tunagwara korera ariko ubu bige guhera byose. Turashimiye HCR.
Mwamenya ko ari inshuro ya mbere himbwe yararusangi mu masoko yo muri ako karere.
Igisagara gishasha mu karere ka Katogota groupe Mayitara mu Kiyaya cya Rusizi akaba ari igisagara cya Kasenga. Igisagara kigizwe hanini n'impunzi z'abarundi batashimye kuja mu mukambi hamwe n'abakuwe mu zabo mu ntundeka za Bijombo mu mitumba ya Minembwe. Wendo jo adufitiye byinshi byahinduwe na Pacifique Munezero.
Kugabagarura muhara umwanditsi wo muri aho gasagara ka Gatogoto yamenyesheje kuruno w'Imana ko abateshejwe izabo bahavuye baja mu misozi ihanamiye Kiyaya kuvaho abarundi bahungiye bivanye n'ikibazo cha politike cyabaye mu 2015 bakaja mu Gatogoto bakaba baba mu miryango y'abakongomani yabakiriye kuva mu 18 umwaka wa 2018. Ujejwe ubutaka akaba yaratanze amaparasera atarimo amazu ku madorale 5 y'Abanyamerika gushika uyu munsi ni gisagara kibamwo abateshejwe izabo hamwe n'impunzi zidashaka kuja mu nkambi. Ubutegetsi bw'aho hantu buranamenyesha ko hariho ikibazo cy'amazi yo kunywa.
Ihingurwa ry'ubufu bw'ibigori bita semure ryasubiye gutangura mu karere ka Katanga rikaba rikurikira n'ishyirahamwe ry'abakenyezi Mama Amukeni mu Giswahili. Byinshi na Amani Dawudi tukabisomegwa na Alexandre Bizimana.
Iyo mashini ni y'abasangwa cyo kimwe n'impunzi z'abarundi ikaba iri mu Katanga mu minwe ya Mama Amakeni. Ishyirahamwe ryo ngaho nyine tubamenyesha ko ubupfu bw'iyo mashini bwari bumaze ikiringo cy'umwaka mu gihe bariko barondera ibyuma byo gusubiriza impunzi z'abarundi ndetse n'abakongomani. Barashima Adra kuba yarashoboye kubakorera iyo mashini kubera ko guhera kuri uyu wa kane baratanguye gufungura ubugari buvuye kuri yo bwasemure nk'ubwa mbere iyo mashini itarononekara.
Abarifije bo mu kambi ya Murongwe turakunda semure cyane gose. Ni nayo mpamvu turiko turashimira Adra cyane cyane gose kubera ko ubu tugiye kuronka semure yongereye atagahata karimu.
Twamenyesha ko iyo mashini iri muri komine ya Katanga igisagara cha Baraka teritwari ya Fizi muri Kivu y'Ubumanuka.
Aha niho turangirije ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi mwagiteguriwe na Sergio Bisima ku bugenduzi bwa Yakobo Kaora mukaba mwagishikirijwe na Emmanuel Ntirampeba. Tuze duhure ejo nk'aho twahereye mugire amahoro iwanyu.